muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwongeye kwirirwa se ni Thomas Kamirindo basuhuza. Ijwi rya Amerika ni mujye kudukurikira kuri FM 104.3 mu Rwanda cyangwa se ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 kugera saa 2 y'ijoro, ndetse no ku rubuga rwa internet www.radioyatvewa.com. Amakuru: amashyirahamwe aharanira agateka k'abana mu Burundi ahangayikishijwe n'imirimo ivunanye mu bana.
Ngaha nyine muri Gitega hariho ku musozi bita Rutoke, haraherutse gupfa umwana yapfiriye muri iyo aho hantu nyene basanzwe bagira amatafari.
Uyu ni Ladislas Niyongabo aserukira Sospaye Burundi mu ntara zo hagati mu Burundi, naho abantu bane batawe muri yombi muri Anketi kwiyicwa rya President Dadaye. Intara zo hagati mu Burundi zifite ikibazo cy'abana bakoreshwa imirimo ivunanye. Hari n'abapfuye baguye mu binogo bimbamo amatafari. Amashyirahamwe aharanira agateka k'abana asaba leta kureba iki kibazo. Fidel D'Antoine Sabimana yaduteguriye inkuru.
Ahaboneka abana bakoresha ibikorwa by'inguvu ni cyane cyane aho babumba amatafari. Ahenshi uharenganye ubona abana bariko bimba bongera biremeka ibumba ryo kumbamo amatafari, ahandi ugasanga abo bana bariko biremeka amatafari baje gupakira imiduga. Nishyirahamwe Sojepaye Burundi riharanira agateka k'abana bavuga ko atari bibi ku mwana akora udukorwa dusanzwe two gufasha ababyeyi muhira, ariko bomurinda ibikorwa bivuna. Ladislas Niyongabo aserukira Sojepaye Burundi mu ntara zo mu karere ko hagati mu Burundi.
Mu bisanzwe nitwanka ko umwana akora udukogwa two muhira, udukogwa two kunganira ababyeyi, ibikogwa bitamuvuna, ibikogwa bitagira ingaruka mbi ku buzima bwiwe. Nukuri ibyo bikogwa umwana yategezwa kubikora kuko ntiwamureresha ubunebwe, ntiwamureka ngo akure ari tambuka uzino. Nicyo gituma bizwi birekuwe n'amategeko twebwe turabishyigikiye. Mugabo hariho abantu baca bikika mu kiza ugasanga ngo bariko barabakoresha kugira baronke amakaye, bariko barabakoresha kugira ngo baronke akayiniforme. Ugaca usanga rero babajanye mu bikorwa bibarurisha, ibikorwa bibarengeye cyane. Ibyo rero ugaca usanga ni ibikorwa bimurengeye kandi atamyaka afise yo kubikora.
Bamwe mu bavyeyi baremeza ko bazi ko abana babo bakoresha ibikorwa bivuna, ariko bakavuga ko biva ku bukene buri mu miryango. Uyu ni umwe mu bavyeyi afise abana bakoresha muri bene ivyo bikorwa yemeye kuvugira kuri mikoro y'Ijwi rya Amerika.
Abana sibo bijana agenda usanzwe ubizi ashobora kuvuga ati ejo ndoja guhinika natu gusoma amatafari hanaka, hanyuma bakasomba basonze rero ku mugoroba rero bakabahemba udufaranga twabuze niba bakoreye, hanyuma ukabona ataha ubwizi agisida uba hakundi
kirumba bana n'ubukene umuntu abafise rugira ariko yokuyungurumu yamana yokuyunguruza zaratubwenye ugasanga ayakuye inkakantu kingira kama ntishobora gushobora kuyumva yuko umwana ashobora kumubwira ingaruka mbi. Hafi imyaka nka 11 ashobora gusoma nk'amatafari nk'amajana 2 cyangwa amajana 3 abona ashobora gusoma kafana n'ukuntu umwana bangana n'inguvu afise.
Muri Sojepaye barose icyo basaba ababyeyi nkabo. Ladislas Niyongabo wo muri Sojepaye Burundi amenyesha ko hari n'abana bamaze kwitaba Imana baguye mu birombwe bimbamo amatafari, agasaba leta guhagurukira ico kibazo.
Nk'akarorero notanga ngaha nyene muri Gitega hariho ku musozi bita Rutoke, haraherutse gupfa umwana yapfiriye muri iyo aho hantu nyene basanzwe bagira amatafari. Uwo mwana yazizike aho bimba ayo matafari, umutekano wabo bana uwo mutekano urakwiye. Bijya bimbamwo amatafari ni birombwe binini cyane ku buryo n'umwana aguyemo acaherayo agapfa, ari nabyo byabaye. Nose hanura rero na leta ko yoza iragenzura ibyo bikorwa aho bikorerwa, ntihagire uhava yikika mu kiza ngo akoreshe abo bana. Bakoresha abo bana kenshi kugira ngo babahe udufaranga twintica ntikize kugira ngo bungukebo menshi, batinya gukoresha abantu bakuze. Mwibaza yuko ari urukundo abantu bakuze, mwibaza yuko babuze bafise imyaka 16 irenga bashobora gukora ibyo bikorwa bariko barakoresha abo bana.
Amashyirahamwe aharanira agateka k'abana abona ko ababyeyi bari bakwiye kumenya ko ibikorwa nk'ibyo bicinyiza agateka k'umwana bikamwicirana kazoza. Igitega, Fidel D'Antoine Nsabimana, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Abantu bane batawe muri yombi mu rwego rwa Nketi kwiganda gurwa rya Perezida Melchior Ndadaye mu 1993. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika I Bujumbura Remunzimana aratubwira ibindi kuri inkuru.
Nkuko byashikirijwe n'umushikiriza manza kizigenza wa Republika, abantu bane bose bahoze mu gisirikare cya kera bahagaritse mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu kugira bakoge ko amatohoza kubijanye n'ubwicanyi bw'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye bwabaye mu mwaka w'1993. Mugihe havugwa ko hari urubanza rwari rwaciwe, Sylvestre Nyandwi, umushikiriza manza kizigenza wa Republika, yavuze ko ubushikiriza manza bwasabye ko rusubirwamo kandi ko hariho abo ubutungane bwasanze bafise uruhara muri iryo gandagugwa ariko batigeze bahagarikwa.
Ubushikiriza manza bwari bwarituye Sentare na Inyuzwa busaba ko urwo rubanza rwosubirwamo kuko urwo rubanza rutararangira. Twagomba kumenyesha Abarundi n'amakungu ko ubushikiriza manza bwavuye bumenya ko hariho abandi bantu bo baragize uruhara rukomeye muri ako kabi batigeze bakurikiranwa. Nico gituma twahagaritse abantu bane muri abo duhejeje kuvuga kugira ngo tubagire ko amatohoza.
Abajijwe ku mazina y'abahagaritswe, Nyandwi yashikirije ko adashobora kuyavuga ku mvuzo z'amatohoza nayo kuba hoba hariho abafise uruhara muri iryo gandagugwa baba batari kugataka ku Burundi. Umushikiriza manza kizigenza wa Republika yavuze ko bazoronderwa yisunze amategeko atangura kuvuga ico abafashwe bakwekwa ko
bari mu butwita resoteur niko tubibona, ariko sino cha ndavyemera cyane kuko ndababwiye ko amatohoza ari azobigaragaza neza. Utungane burafite ingene bukora haba ku muntu atari mu gihugu, utungane burafite ingene bubitegekanya. Twebwe rero ntabwo batazokoresha amategeko, zokurikiza ngo uko ibintu bisanzwe bigenda. Abanyagihugu bazobamenya bahagaritswe, bazobamenya ariko kubera yuko umuntu ahagaritswe ashobora kuba ari kumwe n'uwundi n'uwundi ashobora kumurya kara, ni kuri iyo mvu tudashobora kubabwira ngo amazina.
Ku myidogo y'imiryango yabo bafashwe, aho bashikiriza ko banyiwe kubonana n'ababo kandi hari n'abagwayi bategereza gufata imiti. Eka mbere banabujijwe ko abashinwa manza babo babonana. Nyandwi yabyamiriye kure akemeza ko abo bahagaritswe uburenganzira bwabo bwose bwubahirijwe. Kubijanye nuko iryo hagarikwa rya bamwe mu bahoze mu gisirikare rishobora gutera icuka kibi mu gihugu, umushikiriza manza kizigenza yavuze ko ahubwo Abarundi bakeneye ko ubutungane bukora.
Nta cuka kibi mu gihugu gishobora kuba mu gihe ubutungane bukurikiranye abantu bakoze ibyaha. Ahubwo batakurikiranywe icuka cyari kihari kubera abo bantu batakurikiranywe. Kuba batakurikiranywe ahubwo nibyo byaguma bizana icuka kibi. Ikintu mukwiye kumenya ni uko uru rubanza ntirurahera, ruracabandana. Ikigongwe umukuru w'igihugu yamatanga ugasanga abantu baragiye, ni ku bantu imanza zabo zacitse zikaba ntabanduka. Uru rubanza rero ruraba ntabanduka.
Naho umushikiriza manza kizigenza wa Republika atavuze amazina y'abantu bane bahagaritswe, bamwe mu miryango y'abahagaritswe bemeza ko ari intwazangabo zakukuruse mu gisirikare cya kera. General Ndayisaba Celestin, Colonel Niyonkuru, Colonel Gunungu Gabriel hamwe na Colonel Nayigombeye bose imbere yo gufatwa igipolisi ikaba cyabanje gusaka ku mihana yabo ariko natatowe. Ku kibazo cy'uko leta yari yashize iby'iyo dosiye mu mugwi ujejwe gutoza ukuri no kunywanisha Abarundi Sever, Sylvestre Nyandwi yishyuye ko umugwi Sever utabuze ubutungane bw'u Burundi gukora. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba n'incungu ya demokarasi Melchior Ndadaye yagandaguwe kwa 21 ukwezi kw'icumi 1993 ari kumwe na bamwe mu bamufasha kurongora igihugu. Inyuma y'amezi atatu umugambwe Sabanyavuro de Bundadaye yaserukiye utsinze amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abashingamateka. I Bujumbura, Remunzimana, Ijwi rya Amerika.
Kuva mu mwaka ushize kugera mu kwezi kwa cumi k'uyu mwaka, impanuka zo mu muhanda zahitanye abantu bagera ku 1000 mu Burundi, abandi barenga 400 barakomeretse ariko bafite ikibazo cyo kwishyurwa n'abishingizi b'imodoka. Fidelite Ishati yakurikiranye inkuru.
Kanani Jacques ni umutama w'imyaka 52 aba mu ntara ya Bujumbura muri komine Mutimbuzi muri zone ya Rubirizi agendera ku bibando. Haraheze imyaka ibiri agonzwe n'umuduga yari ku ipikipiki ariko aratahiwe. Yahora akora akazi ko kubaka ariko ubu kubera ubumuga ntagishobora gukora.
Ukuguru kwavunitse kabiri, ukuboko kongera kuravunika, irigufa ry'igitugu byaraciye. Muganga twari impapuro z'ubumuga nagize arabarazibona mugabo nta na kimwe bakurikije, baciye bigumira ngaho bavune kuganira gato mu ginyo nubwo shano n'akintu nakimwe batari kuguma banjuragiza baduka amanuka baduka amaruka mugira amasentare amaze gukubitiramwe ntagira igitigire none aho mugariye urumva nta kintu nayo bunitwa ntaho nikora kandi kare nari nitunze
amashirahamwe y'ubwishingizi yagirizwa ko abigira nkana kujuragiza abaje kubitura nkuko bishikirizwa n'umushingwa manza taxisa Jarimana asanzwe afise abakiriya baburanye amashirahamwe mu butungane
ndabaha nk'akarero mu madossier mfise umuntu yagize isanganya akitaba Imana tukegera assurance kugira ngo imushumbushe duharuye dukurikije uko iribwirizwa rigenga iby'ama assurance ibiharura mugabo yo yikagira iti jewe kuri iyi shumbusho sinoyibaha yose nobaha 40% y'ishumbusho mushatse mwakira ya 40% canke mugende mwitware muri sentare kenshi nta kundi turaheza tukaja kwitwara
ugizo manza ziba ziko ziratewa amasentare ayo mashira hamwe yo abari ko arunguka ku mafaranga y'ushumbushije abagize isanganya kubw'uyo mushingwa manza
muriyoni umuntu yahuye n'icyago kumbure yari guharurirwa agahabwa ntanza karorero sico kimwe no muriyoni wo mu mwaka uza mu myaka itatu izoza dufashe kuri uwo muriyoni izo bari miliyoni zitatu mugabo nibayamuha haheze imyaka itatu bazomuha uwo muriyoni nyene ariko ashira hamwe y'amasiranse aradandaza amafaranga tanga imitahe hijya no hino aya mafaranga abari karunguka bigatuma bareka ko umuntu yobanza akaja muri sentare mbere bakamujuragiza ugasanga niyo sentare ntibitavye byoroshe kugira ngo igihe kibe kirahace
uyu munyagi yubavuga ko bo badebukiwe n'izo manza zidahera
umukozi wanje yigeze kugira isanganya y'imodoka cyaho yera hanyuma ko yaje ntahise n'uburenganzira bwo kuja kumuburanira ndarondera ababyeyi biwe baraza baramuburanira ariko ico nabonye nuko byateba cyane kuko twagiye nize kuburana muri sentare y'intango twaratsinze vyamaze hafi ngira ngo umwaka kugira ngo ubwo rubanza rw'isentare y'intango rucike tuzi ngo bigire bihere twaciye tubona assurance yunguruje nk'uwenga yaheze ngira nk'imyaka irenga itatu turinde yuko urubanza rwacu rucika none ruracika mu vyari ngaho oye wowe ni washaka ari gisanga ugiye kusubira kumubwira ngo tuje kuri rwa rubanza rwa wa mwana acabona yuko menga wewe uriko uramuzimurira
Jacques Kanali nawe nyene ari muri uwo mugwi wabona yuko amashirahamwe y'ugushumbusha ababoheye amaboko mugongo
ubu mbanye uragiye no kwivuza naye amagufa yanze aguma nyagara ntabakinyagara n'ucumye ngenda basagapfuma bashiramwe ivyuma mugabo nkaronka ngenda nshobora kuza ndi yarande nkabaho je nibaza ko kobera abazi ubumugana agize bari niye ko nishwa n'inzara canke ubukene bunyice hanyuma ayo mahera ya assurance bompaye bayatahire bayaje ubutungane mu Burundi nibwo buhari kandi abategetsi bakaba babikurikiza ivyo butungane bakwiye kubwira abo bantu bashinzwe izo manza z'aya masiransi bakaraba nyene botunganiriza abantu batarasinzika
naho biruko mu gihugu cy'u Burundi ariko haraba inzwi yahariwe ukugwanya amasanganya mu ibarabara iyo ndwi yahuriranye n'inama rukokoma y'abakora mu gisata cy'ubwishingizi yabereye mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi ku magenekerezo ya 15 na 16 muri uku kwezi urongo yaka urwego rwa leta rujejwe kugenzura ibikorwa by'amashyirahamwe y'ubwishingizi yasabye gushumbusha n'ingoga abayituye Prosper Bazombanza
igihe habaye impanuka ica nk'iyindi tukifuza rero yuko habe no gutebutsa gushira mu ngiro ivyo babishinze ntibarinde kurindira cyane cyane ko ibintu byadahuje mu masentare amadosiye byo mu nzira kare kugira ngo baronke ukwizigwa kunini kuri abo banyagihugu
Tashesi Womana umunyamabanga singwa bikogwa mu ihuriro ry'amashyirahamwe 13 ubwishingizi assure mu kiganiro yahaye abo kuri televiziyo nkuru y'igihugu kuri wa kane yamenyesheje ko bagiye kwisubirako ibiharuro biva mu rwego rwa leta rujeje gucungera ingene amashyirahamwe y'ubwishingizi akora byerekana ko umwaka wa 2017 amashyirahamwe yaronse umwimbu urenga gato imiliyaridi 40 hagati aho bitigira bitangwa n'amashyirahamwe y'ubwishingizi byerekana ko amafaranga yasohotse gushumbusha abayituye angana n'imiliyaridi 20 mu kiringo cy'imyaka itatu ni ukuvuga kuva 2015 gushika 2017 aho rero mu cyo kiringo cy'imyaka itatu amafaranga yakoze mu gushumbusha abantu ni cya kabiri cyayo bungutse mu kiringo cy'umwaka umwe
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cijwe rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye,
umutekano n'ibindi
kwa Nyaburunga gihijambo abarundi ba mu migwi itandukanye
kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no ku Imana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima
bakunzi biganiro vya radio Ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahanikaze muri kino gice cya kabiri cy'ikiganiro kwa Nyaburunga aho tugaruka kuvyerekeye ibiganiro bihuza abarundi hanze y'igihugu
kwa Nyaburunga
Honorable Fenias umuhuza w'abarundi yoreka guta Museveni amaze kwakira iki cegeranyo agishikirijwe n'umufasha wiwe Mukapa uti yagize ati ibwizwa shingiro akwiye kuboneka irindi bwizwa shingiro Gabarundi avuga rishasha cyane mwiyumvira ko abashatse kuvuga ko musubira kugimwe cyake
mbo imbere kuri ishyo kibazo nashaka ngaruka gatoya kuri ibi bintu tuba turi ko turavuga ngaha bijyanye no guha gaciro ibintu tujubifatire mu gwara ngo tubifate ngo ni ibintu bito usomye raporo yo umunyamabanga mukuru wa ONU yatanze ku Burundi ukaraba ibyo yavuze ku Burundi ukaraba ibyo nyene ubumwe bwa Afrika bwa bwarumitse intumwa ngaha mu Burundi muri iminsi iheze ijejwe ibyo mahoro n'umutekano kugira ngo izivugane no Burundi kubibazo bijyanye n'izigwane turimo ukaraba nyina karere kariko karakora ijoro n'umurango kugira ngo u Burundi buve mu izigwane turimo naho cyangwa ngo ngo tuzogira gatangazo gatoya gatangazo ngo biraheze ibi ni ibintu bikomeye cyane
ariko yavuze ati uravye uko byatangwe mu 2015 ubu nta n'uruhagara rwa politiki twovuga ko rukihari
mbega yubako nta ruhagara rwa politiki ruhari gute uravye ingene ibijyanye na politiki bitunga ibwizwa nshingiro ryashyizweho uyu munsi iryo bwizwa nshingiro n'ubu ari ngo inkurikizi
bwa ngo ryashyizweho mu bwa byatowe n'abarundi
yashizweho kuko igiye ryatungana nyine warubise kurubuga nyine byari bimeze nyine abantu bamwe bagiye gutora ku nguvu nyine byari bimeze twari kuri kandi ku munsi twaravuzwa bizana amakenga twari tubonamwe twa iribwizwa shingiro ryaje hari ibintu ririko risubiza inyuma twari tumaze gushikako daba nawe ibwizwa shingiro rya mu 2005 ryaravuga neza ingene amategeko azogwa muna mashinga amateka bibiri bya gatatu byerekana ko umuntu baha umwanya abantu bagaterera bakagira ikintu cyumvikanye ko neza ariko ubu ngo ni 50 utaje nijwe rimwe aho byerekana ko abandi 99 ntacho bameze nubwo ntacho bovuga president Museveni ni umuntu adasanzwe umva arafise ingufu zose zikwiye ku gikazo cy'u Burundi ariko cyadutangaje igihe batangura kumuvuga kwanka amasezerano y'Arusha niko izashingira yakomokako haje bya byamandikira gatatu kuko niho wabonye ko bitangwa ko ati Arusha turayanse kuko Arusha yavuga ko namuna zorenze ibiringo bibiri
uti cyabatangaje n'igihe
icyarutangaje rero nuko aho yarahoze ntacyo twumvise ngo ijambo rishoka bwa ati ni muhagarike umugambi wo kugwiza shingiro wabaye abona
arahora
arahora ntiyigira vuga ati hagarika yoba yarakoje nke izindi ubundi buhinga mugandi kugeze kumva ijambo risohoka muri wati ibyo muri ko mugira hagarika ubu rero twinjiza ati eh harake ni bwiza shingiro rihuza abarundi ni kuvuga rero ega kibi kugwa si bibi kibi nuko wogu gaherayo ngira rabonye neza
ngira mutaravyutse
aya twoba twobatse aravyutse
kuganye yeje jambo rirahumuritse
igisigaye nuko rija mu ngiro kuko arahindagurika rimwe rimwe twibaza rero ko ni yaje imbere y'abakuru bihugu mu nami y'imirije akababwira uko akabasigurira akabereka ko ibwirwa singiro rihari hakene wirindi byo tuma abarundi bose bahura bakajya hamwe tuzoje tubona koko atanguye kutangura koko iyo ntumbera ariko sinzi kazoro nkibwizwa nshingiro riruta rya 2005 kuko ibwizwa nshingiro rya 2005 nijyo bwirizwa nshingiro ryari novuga ko ridasanzwe ryatumye abarundi n'u Burundi dusubira ku nzira ya demokarasi ubwo
rero nza mvuga iryo rindi bwirizwa nshingiro ko hogaruka rya 2005
oh rya 2005 ni bwirizwa nshingiro ni gihita cyane ryari bwirizwa rimwo ryatumye abarundi twese bakubana neza
ariko niko bari gusubira inyuma muri politiki
gusenywa kwe egiri bwiza y'u 2005 ryaguye amasezerano y'Arusha
Frodebu nyakuri iragejyana dahe mugihe umuhuza avuze ati mu Burundi hakenewe ibindi byiza shingiro byo huza abarundi kurusha mwebwe muvyumvise mucamugira muti hajiri
je nagoma manzo ihebe bintwe
numva gakengwe kakwegwi
numvise abantu bibaza n'umusegonda numwe ko bunyene dushaka kuronka ibindi byiza shingiro tikidushona munsi nagomba ndabasabe uvyiteze muzukuri iyo bara arazeruka ko ntibikunda uti kubera iki ibyo shingiro dufisona munsi ni byizo shingiro ubwa mbere imbere ko giyumvirwa hamanje ko ibiganiro byahuje abarundi batandukanye mu nyuma hajaho umugwi
ibiganiro uvuga nibi
nizo biganiro za 27 mu nyuma hacajaho umugwi uwo mugwi urimo abasorokya leta urimo abasorokya amashengero urimo abasorokya societe civile abakenyezi ugwaruka abatwa urimo mbere nabatoye oya bo mizero y'abarundi uwo mugwi niwo washikirije ibyo nyanyugwa bibizo shingiro mu nyuma ibyo zonyanyugwa bibizo shingiro birashikirizwa abarundi nagwanda abwire yuko jewe ndi kwiyamamaza hari nk'iminsi ibiri imbere y'uko kwiyamamaza bihera jewe ndi muri komine Gitanga
uri kwigisha ego
je nako ndigisha ego uwatwara umugambi fode bico gihe nihenze yari muri komine yindi yo muri Rutana sinze ko ari Musongati jewe niko ndigisha ego ntacho nabaye nariko arigisha oya ntacho yabaye uwo munsi nyene twese twaraye muri komine Makamba je ntangira kampanye Makamba nigisha yego nabaje muri komine mabanda kwigisha oya ntanake twabaye twese hanyuma barundi baratora batora ego ibi rero vyuko abantu batsinzwe baca bahakana ibyizo shingiro sibishasha maze kumwe kwa 2010 abatsinzwe bahinza avuye matora maze yuko 2015 batanagiyemwo bayahakanye ureye twebwe ko kwisanzwe n'indirimbo imaze iminsi myinshi tutagitafatire ko mwanya munini ko abantu bakana
rero nta bwiza shingiro rindi
ngo majambo yatomoye twebwe mu Rwanda Frede Bunyakuri iragijyana dai amazi ashuha chanaka kanya ni turota na gatoya twinjira muri video shingiro ubunyene
ariko umuhuza w'abarundi yoberika guta mu 7 hamwe yo bishingira ko ari umuhuza nimibaza ko
nagomba ndakubwira imenyesha makuru igucu Burundi cyo kimeri igucyiwe nibigo vyikukiye urabizi gihe batubwizwe shingiro muri Uganda igyongera irihindura imyaka yabitoza ko nabashinga amateka bya kagwana bagwanira mu nabashinga amateka none iyo ubwizo shingiro bumvikanye ko na karoro yoduha aho niho je ntangaruka ngira ikibazo hanyuma mumenye yuko nabasoza no herusha abantu bavuga hemwe abasinye bigoranye hemwe bayasinye bashize ko bamanje kubangira byumvikana ko nabo nyina tahuza barundi kuko hemwe batayemera kumaze gusinya manje kubangira no wabyemeye nibyizwa shingiro yakomoka ko hari abantu bari gwanya uyu munsi bari gwanira niri nyene wana iri nyene turiko inyuma y'indanga nyitatu canke ime aba bari gwanya bazari kwari bari vugira rero abarundi baramenye uyu mucezo wanye politika gamuzunguruka anagomba menyesha abarundi ntege n'umuntu numwe asinda n'umutima cyangwa yimvire n'umuntu utumwe yuko
mwaka ibyo
ntibizopfa bibayeho twe dusaba leta katubizwe ko nanyana iko yo bihagaze kudagaciro na gatoya irya jambo ryashikirijwe n'umukuru w'igucu Uganda turamusonera nk'umukuru w'igihugu tukamusonera nk'utwara akarere ka yase tukamusonera mbere nk'umuhuza mugabo ntidutegerezwa kumviriza no kwemera izo shikije byose kuko aha turi mu Burundi
muti kuri iryo jambo twaratamena
iryo jambo jena nimbiye ukomera ahubwo abona hajya y'abantu bashavuye kana nk'ubu hariho abanye politike niba ariko avuga umwe bashavuye hari n'igihe umuntu acisha mu ijambo kugira ngo imitima yanze uje hamwe amakuru y'ihugurire bari ko baraganira bazobatange kumure iyindi ntumbero mugabo ntage muntu ava yihenda na gatoya navyumvira narota asinziriye yuko iribwizo shingiro dufise uyu munsi buca ejo rihe nibwizo shingiro ryatowe amatora yitabwe n'abantu benshi gusa amatora yose narimenyereye kandi bice 33 naza kubikwiye kibizo shingiro yemegwe nimba rero hariho abarundi basumba abandi bavuze ibyo abandi bose bavuze cyo bihagarara botubwira baribo nimba tugiye kuva muri demokarasi y'amatora ko demokarasi y'amatora habaho utsinda n'utsindwa ico kintu duhurira ko twese none n'igihe ndi yozana nk'utwojyanka natwe twatoye
ariko amatora yamye abamugabo n'ibiganiro bikaba
mugabo ibiganiro ntibisubiza inyuma ibyavuye amatora ibiganiro biza kwerekana ingenzi zavuye amatora bishirwa mu ngiro n'ukuvuga nk'ubuyoza n'irindi twatubwira nako abigije ego tukajyana nuko bitazokora nuko riza yose izere ntibikunda amatora yarabaye byaraheze niyo hagera inzego zibijejwe tashaka kwiyumvira duti reka ibizo shingiro turi vugurure turijanishe nibe tugezemmo ariko uyu munsi ntege n'umwe atumwanyaza nazo z'ibyo shingiro izo nibikora
koze ndahindukiye kwa Remi Havyarimana iyi ntambara y'amabwizo shingiro irashobora guhera hagati y'abanyapolitiki b'i Burundi
guhera nguhere buhere
herengete
ntibishoboka ko kubera ico bomenya nuko igihugu nico kimwe n'ubuzima bw'umuntu hariho ibintu bitegerezwa kwa mabiriko birahinduka hariho uko umwana avuka akiri mutoya hanyuma agakura kandi uko gukura hariho bimwe bimwe bisa nk'ingorane mugaba ni nako gukura nyene igihugu rero ni nk'umuntu ni nk'ubuzima bw'umuntu ni nk'ubuzima bw'ishira hamwe ni nk'ubuzima bw'ikintu cyose hariho ibibazo cagize hariho ibibazo gifise hariho nibibazo kizogira ibi rero vya byishibwirizwa shingiro icya mbere cyo nuko ibwirizwa shingiro ryari rihuye n'u Burundi igihe bwikukira siryo rishobora gutunga u Burundi no munsi ariko cifati by'icyo gihe byose ukabikubura wobukuyeho akaranga mutima ku Burundi hari hibi rero byo kuraba tugeze he bigenda gute nibi biganiro byariho mu 93 bigatera ibibazo bigatuma habi biganiro byatanguye mu 98 gushika mu masezerano y'ubwa mbere uno munsi tukaba tukiri mu biganiro no kuvuga ko inyishu nyakuri tutarayishikako ni barondera iyo nyishu kandi irazwi hanyuma bagira icyo bakoze kugira ngo ejo ibibazo bihagarare igihugu rero gice kiba icyo novuga kija mu bindi kidatwaye imigwi ibiri umugwi uvugana na leta n'umuvuga utavuga rumwe na leta ibi bica bituma ikico kuvuga ngo igihugu c'u Burundi kifise ibibazo kibirama byonyene bitagira uburemerezi bukwiye igihe ufise uja kuvuga imbere y'umuhuza ko mutegereza kuvugana ku bibazo by'igihugu
urakoze cyane Remi Havyarimana ndagushimire nibutsa yuko uri umukuru w'ishyira hamwe Maison Libre d'Espoir gishinze kwigisha gutatura matati bidaciye mu nguvu wakoze kitaba kino kiganiro
ndabakengurukiye kandi ndakengurukiye nabo twaganiriye hamwe n'abatwumvirije mwakoze kudutumira
urakoze ndagushimire nawe ikefa nibizi nibutsa kuri umukuru w'umugambwe Sabanya Frodebu nyakuri iragijyanda daye wakoze kitaba kino kiganiro
turashimiye ko namwe dutumiye no hanyuma tuzobitaba turangiye tumenyesha baruni ko ibwirizwa shingiro ry'umwaka w'2018 se non negociable
urakoze ndagushimire nawe honorable Fenias Nigaba ukabura umuvugizi w'umugambwe Sabanya Frodebu wakoze kwitaba kino kiganiro
ego nange ndabashimiye kimwe n'abagenzi banje twacuye gusangira ijambo ariko tumenyesha neza ko igushira ingimba imbere ntacho bimaze ahubwo iciza aruko abantu buganira bakaganira ku bibazo by'igihugu bagatora muti kandi umuturama utume igihugu gishobora gutera intambwe kugira ngo tuve mu bibazo turimo
ubundi nshimiye ni wewe wahisemo kudukurikirana ndabifurize mwese kuranirwa mu banyu no mu byanyu naho utaha
kwa Nyaburunga
cyari kira meshejwe na Jerome Niyonzima
kwa Nyaburunga ni minsi yose kwa gatandatu no kuwimana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoro
kwa Nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nicyo kiganiro rero cya Jerome kwa Nyaburunga dushorejeho aya makuru ndabashimiye cyane mukomeze mugubwe na radio yanyu mugubwe neza na radio yanyu ijwi rya Amerika murakarama umugoroba mwiza.